Mucegeranyo cyayo Human Rights Watch shiraho bororero bwinshi mu gihugu cy'u Burundi yibwerekana kutihanganira abanywanyi b'imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi. Ico cegeranyo cyashizwe habona kuri uwa gatatu mu ijoro cyerekana gasotoro ni hamwe bikorerwa abanywanyi na cyane cyane w'umugambwe Senere wa Gatonde Rwasa hamwe n'ibitero byakozwe ku ngoro z'uwo mugambwe hatari hake. Human Rights Watch yemeza ko abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa bikekwa kubugwanya baharurwa mu ijana bahagaritswe cyangwa barakubitwa bongera baburwa irengero kuva mu matora ya kamarampaka yo mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze. Abatungwa gatoki muri izo byaha ni bamwe mu bategetsi n'urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi. Iyo shyirahamwe ryemeza ko ibintu byagiye kunyuka kurusha kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka aho hemererewe umugambwe mushasha Senele wa Gatongwa. Human Rights Watch sigura ku rwaruka rw'imbonera kure ruhohotera abanywanyi ba Senele mu ntara 18 z'u Burundi kandi ko abagirizwa mabi batigera bakurikiranwa n'ubutungane. Louis Maja twa iyo shyirahamwe ku mugabane wa Afrika agira ati ubugizi bwa nabi butumwa n'ukudahana mu Burundi kandi bishinga ntahe twafatiye ko nibike cyane ugereranije nibiba ku rubuga. Abandanya avuga ko bamwe mu bajeje intwaro mu nzego z'ibanze hamwe n'imbonera kure bakomeza iterabwoba mu banyagihugu atacamira bitewe n'uko atabinyamakuru byigenga n'amashyirahamwe yigenga bihari. Human Rights Watch imenyesha ko yaganiriye kuri telefone n'abantu 33 bakorewe amabi inshuti z'abahohotewe n'ibyabona mu ntara za Bubanza, Cibitoke, Gitega, Karusi, Kirundo, Muranza, Muyinga, Ngozi, Rumonge no ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hagati y'ukwa kabiri n'ukwa gatanu uyu mwaka. Mu kwa gatanu iryo shyirahamwe ryongera ko ryiganiriye n'abantu 33 bahunze Burundi kubera kamarampaka y'umwaka uheze. Kuva mu kwezi kwa mbere 2019 Human Rights Watch ivuga ko n'imiburiburi yatoho je ku bantu batatu bishwe bane baburiwe irengero na 24 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko. Abo bose barabatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ishimangira ariko ko abahinga bayo batashoboye kuronka ibyemezo bihagije ku bandi bantu baba bijana bakorewe ayo mabi nyene nubwo bari bahawe byagirije bifashe. Human Rights Watch ikababazwa no kubona ikete yandikiye leta ku wa gatatu ku kwezi yisaba kugira amatohoza kuri ayo mabi no guhana abayagirizwa ritigeze agishurwa. Ikindi iryo shyirahamwe risigura ni uko abanywanyi batari bake bahoze aba FNL ubu yahindutse SNL bahunze inyuma ya kamarampaka y'umwaka uheze babitewe no gutegekwa kuja mu mugambo uri ku butegetsi hamwe no guterera amatora ku nguvu. Human Rights Watch inagaruka kuco yita abajejwe umutekano batumurongo bakivanga mu bya politike. Akarore ritanga na ka komiseri w'igipolisi mu ntara ya Muyinga Jerome Ntibibogora yavugiye mu nama y'umutekano kwa 27 ukwezi kwa gatatu kizi muri komine Gasorwe ko azozimanganya imiryango y'abasenera azosanga mu ijoro iri kikorerwamo amanama. Ikicegeranyo cya Human Rights Watch cegera cya mbere cya Perezida Nkurunziza asanga kiri mu rukurikirane rw'ibyabaye kuva mu mwaka w'2015 aho hageragezwa ihirikwa ry'ubutegetsi. Gaston Sindimwo yabitubwiye mu kiganiro cihariye n'ibiro by'inairobi z'ijwi rya Amerika.
Hariho amashyirahamwe afashijwe n'ibikuku bihugu kenshi bironka bivuye ku mashyirahamwe. Hari amashyirahamwe yafashe umugambi wo kugira ngo mu Burundi barabe ingene boshyiraho intwaro bifuza gukoresha uko bashatse. Complot international, iyo complot international baca baca mu bihugu cyane bagaca mbere no mu Barundi bo ngaha nyine bakabacamo kugira ngo Abarundi bashobore kubacanisha mu kuko urumva politiki yo kugira ngo ugabure abantu niyo politiki ishobora kwinjira nayo ku mwanzi kugira ngo asubire kudutoteza cyane kudutwara uko ashatse. Ibyo rero si mu Burundi gusa no ku isi yose murabibona ko biri kubiraba. Venezuela murabibona cyangwa ahandi murabibona. Mugabo ikikuru ni uko twebwe twashoboye kubihagarika ku buryo n'umunsi Abarundi bagiye kwitunganiriza ibyabo. Hariho ku isi umugambi ugayitse wo gutuma Abarundi basubira kuja mu buja. Urumva rero Abarundi b'ibibone wacu babeshe ayo mashyirahamwe hanyuma rero bimaze kubatekurukana ayo mashyirahamwe avuga ati twobaherekeza gute kugira ngo tubereke yuko tugikomeye. Icyo nicyo kibazo gisigaye kuko hariho abajanye n'abahururu bakurikira ibyo babwiye abanyaburaho barakurikira none bavuga ati uno munsi twokwigarura gute. Yasigaye yuko turaba ukuntu mu Burundi dutunganya demokarasi n'ibyo nibaza yuko izo twitunganya byose hanyuma turasubira gutanga ubuzima bushasha.
Human Rights Watch isaba akanama kajejwe amahoro n'umutekano ka ONU gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bagizwa amabakorerwa batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe no gushyiraho umugwi w'abahinga botoza bagashyira ahabona amabakorwa n'ibyaha bitandukanye bihotera ubwigenge bwa kiremwamuntu. Bimwe mu bihano bisabwa ni ugufata amatungo y'abategetsi bagirizwa ayo mabi bafite hanze y'u Burundi no kubima impusha zo kujabuka imbibe. Mu gihe akanama ka ONU kazokwiga ku kibazo cy'u Burundi kuri uyu wa gatanu, Human Rights Watch yemeza ko umwitwarariko wako ku byerekeye Burundi wagiye ugabanuka muri iyi myaka ishize kandi ibintu ku rubuga byakomeje kunyuka. Roger Wilkaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.